Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa gatanu, tariki ya 27 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Dukomeje ibiganiro byacu. Mwaramutse neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Hari ababizi bamwe muri twebwe, hari n'abatarabimenya, cyane ko nanjye negereye MTN, mbohereza muri MTN, MTN noneho ikabafasha.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bafasha abandi kohereza amafaranga muri Uganda na Kenya bakoresheje ubuhanga bwa telefoni igendanwa mu Rwanda. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Duhera ariko ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Ndakuramukije Thomas, ndaramukije n'abariko baradutega amatwi. Amakuru tuyahere muri Kenya. Abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi jo ku munsi wa kane barakoraniye ku mugwa mukuru i Nairobi w'igihugu cya Kenya, bariko barahimbaza inkuka y'imisa yagirishijwe na Papa Francisco. N'urugendo rwa mbere umwungere wa Ekleziya Katolika hagize muri Kenya kuva mu mwaka w'1995. Papa yashitse muri kaminuza y'i Nairobi, aho yasanze arindiriwe n'isinzi ry'abantu bari bamaze amasaha bamwiteze. Yasavye urwaruka rwari aho kugumana imico ya Afrika, ubwenge n'ukuri kuva ku ijambo ry'Imana. Imbere yaho Papa Francisco yahanuye abarongozi b'amashengero y'abakristu bari kumwe n'abarongoye imisigiti y'abayisilamu ko bakwiye kwama bavugana kugira ntibacanemwo kandi birinde ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa byitirirwa izina ry'Imana. Mu gihugu cya Niger naho muhari w'iterabwoba wa Boko Haram ejo ku munsi wa kane warishe abantu 15 mu gitero wagize mu kigwati kiri mu manuko bwa Niger ahitwa Difa. Amakuru atangwa n'abajeje umutekano avuga ko abagwanyi bashitse mu kigwati citwa Gogone n'amaguru batangura kurasa umunyagihugu wese babonye. Ayo makuru akavuga ko inzego za leta zijejwe umutekano zaciye zibatesha ico gitero. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ritangaza ko hamaze kuba ibitero n'itana mu mitwe ringana na 50 hagati y'abagwanyi b'abayisilamiste n'abasirikare ba Niger kuva mu kwezi kwa kabiri. Nyinshi muri izo ngwano zibera mu karere ka Difa. Hamaze gutangazwa ibihe bidasanzwe muri ako karere mu ngingo yo kugarukana umutekano, ariko kenshi abagwanyi bagira ibitero bahungira hakurya y'uruzi rwa Komadugu ruri ku mupaka winjira mu gihugu cya Nigeria. Amashuri 150 agizwe n'abana 12,000 yarahagaritse kubera ibitero bigwa muri ako karere kumanuka ubushira ubuseruko bwa Nigeria. Mu ndwi iheze abo mu bushakashatsi bujanye n'ibitero by'iterabwoba bigigwa ku isi bavuze ko Boko Haram imaze kuba umugwi wa mbere ugira ubwicanyi bukabije ku isi. Mu gihugu cy'Uburusiya naho Perezida François Hollande w'Ubufaransa amenyesha ko we na mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin bemeranije ko bagiye guhanahana amakuru yigendereza ku muhari wa Eta Islamiste no ku yindi mihari y'iterabwoba yo muri Siriya. Aho ni mu ntumbero yo kugira ibitero by'indege bariko baragaba bigira ico bishitse ko gishimishije. Perezida François Hollande amenyesha ko bazohanahana amakuru yaho ibitero byabo bikwiye gutumbera. Ivyo yabishikirije mu kiganiro abo bategetsi uko ari babiri bahaye abamenyesha makuru ejo i Moscou ku mugwa mukuru w'u Burusiya. Perezida Vladimir Putin nawe yamenyesheje ko yiteguye gukorana n'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugwanya umuhari wa Eta Islamiste. Perezida Hollande yagendeye Uburusiya mu ntumbero yo gukomeza urunani rw'ibihugu byagiye hamwe mu bikorwa byo kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste. Urugendo nk'ugo aheruka kurugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Budagi, mu Bwongereza no mu Butaliyano. Ayandi makuru avugwa ku Burusiya, Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yagiriza Leta Zunze za Amerika ko zari ziza makuru yose y'indege y'u Burusiya yarashwe na Turkiya aho yariko iraca hose. Leta Zunze za Amerika ngo zabwirizwa kumenyesha Turkiya gutyo indege yabo ntiyari kuraswa. Ivyo Perezida Putin yabivuze ejo ku munsi wa kane aho yamenyesheje ko Leta Zunze za Amerika zari ziza makuru yose kanatsinda ngo ni naco gihugu kirongoye inteko zose ziriko ziragwana zigwanya umuhari eta islamiste. Leta Zunze za Amerika zifitaniye amasezerano n'u Burusiya yo kurinda amasanganya hagati y'indege zavyo mu bitero vyo mu kirere bagira mu gihugu ca Syria. Muri Amerika naho abanyamerika jo ku munsi wa kane barahimbaje umunsi mukuru wa Thanksgiving aho bahimbaza buri mwaka bahimbaza kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 11. Uwo munsi mukuru uhakaryo abanyamerika guhurira mu miryango bagasangirira hamwe ifungurwa batibagiye inkoko yo mu bwoko bwa dendo. Harategurwa kandi n'ibirori bitandukanye bitunganywa n'ubutegetsi. Intumbero y'uwo munsi mukuru ni ugushimira Imana kubona iba yarahaye ivyo abanyamerika bakeneye mu mwaka wose uburangiye.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Guhanahana amafaranga hagati y'u Rwanda, Uganda na Kenya ku buryo bwihuse birashoboka. Ikigo cy'itumanaho MTN cyagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ibigo nkacyo birimo Safaricom yo muri Kenya. Eric Bagirubusa araduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Ukwezi kurashize ikigo cy'itumanaho mu Rwanda MTN gitangije uburyo bushya bwo koherezanya amafaranga ku Banyarwanda n'abakoresha ibigo by'itumanaho mu bihugu bya Uganda na Kenya. Bivuze kuri muri MTN Mobile Money mu Rwanda yakohereza cyangwa akakira amafaranga aturutse kuri Safaricom M-Pesa muri Kenya. Ni uburyo ubuyobozi bwa MTN Rwanda buvuga ko guhanahana amafaranga yambutse imipaka birushaho kurinda umutekano w'amafaranga ndetse no kwihutisha serivisi zijyanye n'itumanaho icyarimwe n'iterambere ku bafatabuguzi. Bwana Arthur Rutagengwa ahagarariye MTN Mobile Money mu Rwanda.
Hari ikintu kimwe cyo kuba ufite security y'amafaranga yawe. Hari ikintu kimwe cyo kukorohereza kugabanya ingendo. Hari ikintu kimwe cyo gusobanukirwa aho uwohereje amafaranga yawe. Hari ikintu kimwe cyo gufasha igihugu cyo kugira ngo kigabanye amafaranga y'icapiro. Twebwe nk'ibigo by'itumanaho iyo bavuze vision 2020 muri ibyo bintu na bimwe bituma ibihugu bitera imbere cyangwa ikonomi cyangwa ugatuma abaturage amafaranga asakara muri bo ariko batarinze kuyafata mu ntoki bibaza ko ari ikintu cy'inyungu ku gihugu kiganatuma n'imibanire cyangwa imigenderere mu bihugu byoroha katuma n'umwanya ugabanuka niba nafataga bisi ijya muri Kenya benda bikantwara iminsi itatu kugerayo ariko ubu nshobora kohereza umuntu undeklare Mombasa akishyura ako kanya ibicuruzwa byanjye bigahita birekurwa bikaza mu Rwanda ukaba umagabanyije igihe cy'ingendo.
Kwinjira muri telefone uri muri MTN Mobile Money ugakanda akanyenyeri 830 ugakurikizaho urwego niyo ntangiro ku muntu ushaka koherereza undi amafaranga muri Uganda cyangwa Kenya ubundi agakurikiza amabwiriza. Serivisi nk'izi ubusanzwe ntizisaba kwinjira mu biro bya MTN. Mu kiganiro n'abazicururiza ku mihanda mu mujyi wa Kigali bumvikanisha ko bikiri bishya. Tugisohoka ku cyicaro gikuru cya MTN twahituye kuri umwe mu ba agenti bayo ukorera mu marembo y'iki kigo. Umva ko ari gufasha abakiriya bamugana bamusaba kohereza amafaranga bari muri Kenya na Uganda.
Baraza ariko ko twebwe tutazi uburyo batabitwigisha neza ko beje vuba. Hari ababizi bamwe muri twebwe ari n'abatarabimenya cyane ko nange negereye MTN mbohereza muri MTN. MTN none ikabafasha cyane ko ngiye na tele namenya kohereza nk'abantu nko hanze.
Tuvuye Nyarutarama twakomereje mu mujyi imbere y'isoko rya Kijyambere Nyarugenge. Na ahantu hakenerwa serivisi nyinshi zishoboka kubera urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo baravuga ko nta bumenyi bafite ku buryo bushya bwo kohereza amafaranga muri Kenya na Uganda babicicije kuri telefone ngendanwa.
Abakiriya barabitubaza ariko kubera ko nta buryo bundi dufite bwo kuba twabikora batari babitumenyesha neza ntabwo tubikora kuko ntituzi kohereza amafaranga n'igiciro cyabyo n'uri buyo yari bubikuze biratugora cyane rero.
Murasaba iki MTN?
Inicyo dusaba MTN no kuduha tarifu bakadusobanura uburyo gukorwa na tukabikora nyine kuko gaba ari ubundi buryo bushya bwo gukora bwa twinjiriza amafaranga.
Nubwo bigoye kubona abacuruzi barangura ibicuruzwa byabo muri Uganda na Kenya n'ababonetse ntibapfe kuvugira mu itangazamakuru, Bwana Herman Fitina wemeye kutuvugisha yatubwiye ko ari twe tumuhaye amakuru mashya kuri iyi gahunda yo koherezanya amafaranga mu karere. Uyu ukorana n'uruganda rukora ibya plastike muri Kenya Kempoli, akishyura akoresheje banki nabo bakamugemurira ibicuruzwa, yashimangira ijwi rya Amerika ko kumukura mu nzira yarasanzwe yifashisha mu kwishyura ba nyiri uruganda byasaba ibisobanuro bihagije abakeneye kugira umufatabuguzi wabo.
Mbese uwanyuzwe na serivisi ahawe ntagashakisha indi, keretse niyo bazanye nk'iyo serivisi bakakumvisha avantage, kuko icyo umuntu areba na avantage yusanze aribo bakora neza kurusha abo bakoranaga nabo, usezera ko bakoranaga nabo ugasanga bakora neza.
Muri MTN nibo babwijwe rya Amerika ku inzira zishoboka zose zatuma bamenyekanisha ubu buryo bufasha kohereza amafaranga Kenya na Uganda bwashyizweho buriho kandi buzahoraho.
Iyo kuri Kenya televiziyo barabwamamaza, iyo kuri ku maradiyo barabwamamaza, mapano yo ku muhanda baragwamamaza, ku ma SMS turagwamamaza, baba agent wacu nabo barahuguwe ku buryo byose babisobanukiwe. Nukuvuga ngo buri gace kose aho dushobora kwegera umuturage tukamusobanurira aho hose twarabikoze.
Uretse kuba uri mu Rwanda yakohereza amafaranga mu bihugu bya Kenya na Uganda akoresheje MTN Mobile Money, ababishinzwe banatubwiye ko mu bihe bya vuba bizaba bishoboka mu karere hose ndetse na Zambia. Ni gahunda yumvikanisha ko ishobora kuzoroshya byinshi, ariko nanone isaba ubukangurambaga butajegajega mu kwicengeza mu bafatabuguzi. Nyuma y'imyaka 17 ikigo cy'itumanaho MTN kigeze mu Rwanda ndetse n'ibindi byaje bikigwa mu ntege, biragaragaza nta shiti ko telefoni yingendanwa hari byinshi yoroheje kuri bamwe mu baturarwanda. Barakoresha MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money bishyura imiriro y'amashanyarazi, amazi, imisoro n'amahoro, amafaranga y'ishuri n'ibindi mu nzira zitabagoye. Nubwo biruko kuvuga ko byose ari shyashya byo byaba bisa no gukabya, ubutekamitwe bwisunze telefone buriyongera umunsi ku wundi, uguhuga kwa muntu birabukwa ahanini bitewe n'ibikorerwa kuri telefone. Imvugo ku muco nyarwanda kwifunda ibagara ubucuti ari akarenge, bashaka gushimangira ko gusurana bitsimbataza ubucuti, guterefona umuntu uri kantarange umubaza amakuru hari abahita bumva ko ari ibyo ndetse n'ibindi. Kuva MTN yatangiza ubu buryo bwo kohererezanya amafaranga muri Uganda no muri Kenya, abanyarwanda basaga 1,000,000 nibo bamaze kohereza amafaranga muri Kenya honyine. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Ndibi mwishi wanje utari kuragota, nta mugorana niri umugabo ya mwitumiye. Oya ntibishoboka, yuko nanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu kandi na wewe nta byawe.
Kujya mesivyigo ntiringora cyane, gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique, kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri.
Ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe. Ndo shaba nyagumako. Ndiyo da yakwangi byimeza. Kuza naho. Zovugana kuri phone, si sawa?
Bakunzi ba studio ijambo, mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika. Misi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Studio Ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike imisi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Studio Ijambo ya Set for Common Ground yasuye kubaha ikaze.
Kuva ejo bundi kwa gatatu kugera ku itariki ya 10 y'ukwezi gutaha, u Rwanda rwifatanije n'isi mu bukangurambaga bwahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Asumta Kaboyi yadukoreye inkuru.
Kuva mu mwaka w'1990 u Rwanda rwifatanya n'ibindi bihugu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane irikorerwa abagore n'abana nimwe mu nzitizi zibangamiye iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Iba ritangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF igaragaza ko abagore bari hagati y'imyaka 15 na 44 bahitanwa cyangwa bakamugazwa n'ihohoterwa kurusha kanseri, malaria, impanuka cyangwa intambara. UNICEF ivuga kandi ko umugore umwe kuri batanu afatwa ku ngufu cyangwa bigeragezwa nibura inshuro imwe mu buzima bwe. Mu Rwanda ho abagore n'abakobwa nibo bugarijwe n'iryo hohoterwa kurusha abagabo. Abaganye n'ijwi rya Amerika bavuze ingaruka bakuye mu ihohoterwa bakorerwa cyane cyane rishingiye ku gitsina.
Nyine ikibazo nagize abavandimwe banjye bamaze kumenya yuko mfite ikibazo cyo kubana na virus itera sida batangira kuduhohotera bitwaje izo ntege nkeya twari dufite.
Mfite umukobwa w'ikiragi uba mu rugo.
Kaba ari wa mukobwa ubyara simenye uwo babyarana. Ubwo nkagongwa n'ikibazo cy'uko abana be simenge se w'abana ninjye nyina w'abana. Ninjye buzima bwabo ninjye mibereho yabo.
Ubundi bwoko bw'ihohoterwa bugaragara mu Rwanda ahanini buturuka ku mitungo. Abafite intege nke cyane cyane abagore bagahohoterwa n'abagabo babo cyangwa mu miryango yabo bashaka kubacura kuri iyo mitungo.
Jyewe naraharitswe, ubu hari mugenzi wanjye wundi, ubu mugabo yaramutwaye. Ingaruka mbere na mbere usigara n'abana wenyine ukabarera wenyine. Iyindi ngaruka yo kuba wagira kuko bagushakiyeho undi nuko wa mutungo wawe baragusesagura.
Umugabo wacu yaje kundega mu bunzi avuga yuko ndi incike ngo ntafite ngo kumana umunani w'umugabo wanjye. Baki baraza barahakata imwe batera n'imiyenzi ahandi ngo bahahaye uwo mugabo wacu.
Mu Rwanda hatangiye no kugaragara ihohoterwa rikorerwa abagabo ariko umubare wabo uracyari muto ugereranije n'irikorerwa abagore. Umuryango utari wa leta washinzwe n'abagabo bagamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rwa mureke mu magambo ahinnye y'Icyongereza uvuga ko nubwo abagabo nabo basigaye bahohoterwa ariko kenshi bigaragara ko ari bo ntandaro y'ihohoterwa ribakorerwa. Uyu ni Bwana Silas Ngayaboshya, umukozi muri uwo muryango.
Akenshi ingero nyinshi zabonetse ni kwihorera, ugasanga hari amakimbirane yari amaze igihe noneho wa mugore nawe ugasanga yamukoreye iryo hohoterwa. Tugaba rero dushishikariza cyane cyane abagabo ko barushaho kugira imyifatire myiza.
Ubwo umuntu mu yandi magambo yavuga ko n'abagabo bake bakorerwaho iryo hohoterwa aribo ba nyirabayazana.
Jyewe ku giti cyanjye akenshi wenda ibyo naba naramenye wasangaga ari amakimbirane amaze igihe kandi yazanwe kenshi cyane n'umugabo.
Buri mwaka isi yose igira ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa. Ubukangurambaga utangira tariki ya 25 Gushyingo bukazasozwa ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Uyu mwaka u Rwanda ruzakora ubukangurambaga hazirikanwa ku nsanganyamatsiko igira iti kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa ni inshingano yanjye nawe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda noneho tujye mu Burundi. Leta y'icyo gihugu ivuga ko izi neza abari hanze y'igihugu bari inyuma y'ibyo yita ibikorwa by'iterabwoba. Ni ku muvugizi wa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yaraye atangaje mu kiganiro yagiranye jo n'abanyamakuru i Bujumbura. Fidelite yishatse yakurikiranye icyo kiganiro.
Twitabye ico kiganiro tuziko kiremeshwa na Musenyeri Justin Nzoyisaba arongoye umugwi w'igihugu jeje gutunganya no kuremesha ibiganiro bihuza abarundi kuko bakidutumira bari batubwiye ko ari we yiteguye kwishura ibibazo byose dufise kuri uwo mugwi. Dushitseyo twabwiwe ko yafatiriwe n'amabanga jejwe. Ico kiganiro cyaciye kiremeshwa n'umuhanuzi mukuru w'ibiro by'umukuru w'igihugu yaje gutanga amakuru. Willy Nyamitwe ari nawe muhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje gutanga amakuru mwicho kigani ratubgie yuki wigani ronyezi na bihuza warundi vya maze gutangura kandi kwe maze kuwa kuri wangwe wanyamigamge hamwe na wanyamadini yongera kandi akuri honi hugishiti kwa wakuli kiangonu butungane badashobora kujamuli vya wigani ilo
ikogo vya guhuza warundi kugira ngo wagani ilo biliko vila tunganyo bahuwe na wanyamigamge bari hano mugihugu chuburundi migamge emeo na mategeko barahuye n'abari mu mashengero na mashira hamwe atandukanye takozwe nuko batamenyekanishije gose ibyo rekora akora ukurikirana no butungane ntarimo kuko butungane butegereza kubandanya bukora yaba menshi makuru bo ngaha cyangwa bari hanze uzuba kubwira ati ngo mbega nakarimwo mbega na Senarede rimwe ni kuki benshi bavuga ngo abarundi bari hanze mukara abarundi bagiye hijya yeje bagiye kwera imigumu ko yari yabaye
ibyo biganiro biko bibahagati y'abanyamigambwe n'amashyirahamwe atabigamiye bya politike ari hano mu Burundi yamara indongo y'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mbere yanavyerekanye mu mvugo no mu ngiro ziri hanze y'igihugu hatibagiwe aho amashyirahamwe atabigamiye bya politike ndetse yanahangana n'ubutegetsi mu kwerekana ikicanye kiriya kitagenda neza mu gihugu ubu menshi muri aya mashyirahamwe ibikorwa byayo bikabimaze guhagarikwa na leta y'u Burundi byongeye bamwe muri izo ndongo y'imigambwe nayo mashyirahamwe bariko baronderwa n'ubutungane bw'ibujumbura ikibazo abatari bake bibaza kandi twabayije w'inyamitwe mw'ico kiganiro ni kuki ibyo biganiro biko biraba bitatumbereye abari hanze y'igihugu nagiye bigaragara ko bafitanye ikibazo na leta y'u Burundi imwe mu ishu twahawe ni yuko naho leta y'u Burundi izi abari inyuma y'umutekano muke urangwa mu gihugu muri kino gihe nta uravyitirira nico gituma rero ibiganiro bitumbereye abari mu gihugu
icambere abo bari hanze ubabajije ati ni wende ko ararasa mu Burundi agira ati sitwe abari ko arasa mu Burundi nta numwe abemanga nk'abana bahebwe bibereye aho iyaba hobonetse imbere umuntu agira ati nije ndi hanze ariko nije wenda barungikira nibyo turabazi yuko ari bo babirungika mugabo ntibari abyemana none atavyemanze agira ati jeyo sindimwo muri byo yokora bagora ngaho jeyo sindimwo none ngorane ziri hanze y'igihugu cyane ziri mu gihugu cy'u Burundi ziri mu gihugu cy'u Burundi umuti uterwa he uterwa mu Burundi n'abarundi
nayo kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu uri nyamitwe ado mu rutoki ku bantu bagenda barasivya u Burundi bagatuma bufatirwa ibihano n'amakungu kubera ko afitaniye imigenderanire na Alexis Nduhije umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi
mu bari ku isongero hariho umwe mu basanzwe bakorera leta zunze ubumwe bwa Amerika asanzwe aserukira icyo gihugu mu muryango mpuzamakungu ONU nawe akaba yitwa Samantha Power kuko asanzwe afise ibyo aharanira muri kino gihugu asanzwe acuditse gose n'umwe mu bagwanya leta y'u Burundi kandi akoresha inguvu ibyayuramutwe n'ibindi ukamuzi yuko uwo nawe yashizwe mu raporo atandukanye yishyirahamwe mpuzamakungu ONU yuko yo bonono umutekano muri kano karere
Uburundi nkuko umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje kumenyesha amakuru abivuga giteguriye kujya mu biganiro bibuhuza n'umuryango umwe bwa Buraya mukamenya ko uyo muryango ku itariki 26 z'ukwezi kw'icumi wari wahamagariye leta y'u Burundi kwitaba ibiganiro biyihuza nawo kugira ngo biheze ugufashanya hagati yabo uyo muryango wari wahaye leta y'u Burundi kiringo c'imisi 30 kugeza ubu ico kiringo kikaba kimaze kurangira ibujumbura federate ishatse ijwi rya Amerika
Juti zacu ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika
Ingingo igira 22 ibwirizwa shingiro muri leta zunze ubumwe za Amerika yateko ikomo umwaka w'igihumbi 1951 ivuga ko atamuntu n'umwe akwiye gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu nshuro zirenga zibiri kandi ko atamuntu n'umwe yigeze kuba perezida canke perezida w'ifata kibanza mu kiringo cy'imyaka irenga ibiri mu kiringo cyose cy'imyaka ine cyari cyagenewe uwundi mu perezida ashobora gutorwa mu kibanza cya perezida mu kindi kiringo iyo ngingo yahinduwe muri uyu mwaka yaratoreye inyishu impari zari zihari kuva Amerika ikibaho ikibazo cyo kumenya ibirengo perezida wa leta z'umuza Amerika arekuriwe gutwara ibwirizwa shingiro rya leta z'umuza Amerika yemejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajanindwi na 89 ntiryavuga ibitigiri by'ibirengo perezida akwiye kurongora leta zunze ubumwe za Amerika yamara abanyamerika benshi bari bafite amakenga ko mu gihe umuperezida akunzwe n'abanyagihugu maze agatwara ibiringo byinshi yashobora guhinduka agatwaza igitugu kandi na leta yiwe ikarangwamo ruswa Thomas Jefferson ari nawe yanditse itangazo ryo kwikukira yari ahagaritswe mutima n'ukuntu ibwiriza shingiro atacho ryavuga ku biringo umukuru w'igihugu aterezwa gutwara yaranditse agira ati ubwoba mfise kandi ico ntakunda nuko atakintu kigaragara cerekana ukuntu president wa America abisikanya n'abandi ku butegetsi. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yahisemo kuguma ku butegetsi mu biringo bibiri gusa. Inyifato yaciye ikurikizwa gushika aho Perezida Franklin D. Roosevelt atorewe mu kindi kiringo kira gatatu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo ine, akongera agatorwa mu kiringo kira kane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na kane. Urupfu rwiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo ine na gatanu akiri mu ntango z'ikiringo ciwe kira kane nirwo rwaciye rusubira kuvyura impari zerekeye ububasha bw'umukuru w'igihugu abandanije gutorwa mu bindi biringo vyinshi bwo gushobora kuba perezida akanashobora kurangura amabanga. Nkuko Perezida Barack Obama yabivuze ariko arashikiriza ijambo ishyirahamwe rya Afurika mu kwezi kw'indwi, Perezida Nelson Mandela yahora atwara igihugu cya Afurika y'Epfo hamwe na Perezida wa Amerika George Washington baratanze iragi rikomeye kandi rirama kubera ibintu baranguye hamwe n'ukuntu bahisemwo kuva ku butegetsi maze bakabushikiriza mu mahoro.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato turasoza iyi minota 30 ya mbere y'ibiganiro byacu, ariko Aloyizi Bigirimana arabanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Mu makuru tuyahere muri Kenya, abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi ejo ku munsi wa kane barakoraniye ku mugwa mukuru Nairobi w'igihugu cya Kenya bahimbaza inkuka y'imisa bagirishijwe na Papa Francisco. Papa yashitse muri kaminuza y'i Nairobi aho yasanze arindiriwe n'isinzi ry'abantu bari bamaze amasaha atari make bamurindiriye. Yasabye ugwaruka gwari aho kugumana imico ya ikinyafrika, ubwenge n'ukuri kuva ku ijambo ry'Imana. Papa yasabye guhagarika ibyo byose bituma haba ihindagurika ry'ibihe no gukingira ibidukikije mu gihe yari yagendeye igisata cya onikijejwe ibidukikije kiri i Nairobi muri Kenya. Mu gihugu cya Niger naho muhari w'iterabwoba wa Boko Haram ijo ku munsi wa kane warishe abantu 15 mu gitero wagize mu kigwati kiri mu bumanuko bwa Niger ahitwa Difa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ritangaza ko hamaze kuba ibitero n'itana mu mitwe ringana na 50 hagati y'abagwanyi b'aba Islamisti n'abasirikare ba Niger kuva mu kwezi kwa kabiri. Nyinshi muri izo ngwano zikaba zabereye mu karere ka Difa. Mu ndwi iheze naho abo mu bushakashatsi bujanye n'ibitero by'iterabwoba bigirwa ku isi bavuze ko Boko Haram imaze kuba umugwi wa mbere ugira ubwicanyi bukabije ku isi. Mu gihugu cy'Uburusiya naho Perezida François Hollande w'Ubufaransa amenyesha ko we na mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin bemeranije ko bagiye guhanahana amakuru yigendereza ku muhari wa Eta Islamiste no kuyindi mihari y'iterabwoba yo muri Siriya. Perezida Vladimir Putin nawe yamenyesheje ko yiteguye gukorana n'Ubufaransa na Leta Zunze za Amerika mu kugwanya umuhari wa Eta Islamiste. Perezida Hollande yagendeye Uburusiya mu ntumbero yo gukomeza urunani rw'ibihugu byagiye hamwe mu bikorwa byo kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste. Urugendo nk'urwo aheruka no kurugira muri Leta Zunze za Amerika, mu Budage, mu Bwongereza no mu Butaliyano. Ayandi makuru avugwa ku Burusiya, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yagiriza Leta Zunze za Amerika ko zari ziza amakuru yose y'indege y'Uburusiya yarashwe na Turukiya aho yariko iraca hose. Ibyo Perezida Putin yabivuze ejo kuwa kane aho yamenyesheje ko Leta Zunze za Amerika zari zizi amakuru yose kanatsinda, ngo ni naco gihugu kirongoye inteko zose ziko ziragwanya Eta Islamiste. Leta Zunze za Amerika zifitaniye amasezerano n'Uburusiya yo kurinda amasanganya y'indege.
Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. maze rero mugira umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Unaho ni cha gicho kubashikiriza kiganiro gihaye jambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika muri sanga mu kiganiro cyo munsi turagaruka hanini ku gikorwa cyo kurondera kwandika hamwe no gutangaza amakuru muri iki gihe uruhagarara rwa politique mu Burundi rubandanya amashirahamwe ajejwe gukinyira amenyesha makuru arabandanya gutera kamu gasaba bwigenge bwa amenyesha makuru akamu kandi gasaba leta y'u Burundi kureka guturubika amenyesha makuru muri ayo mashirahamwe twovuga nka FAJ Changi Fage ishirahamwe ry'amenyesha makuru b'abanyafrika ryateye akamo ku munsi wa gatatu gasaba guhagarika guturubika no kuburagiza amenyesha makuru. Umuyobozi w'iryo shirahamwe Maria Rogerio yagize ati turasavye Perezida Pierre Nkurunziza gutanga amategeko yo guhagarika iturubikwa ry'amenyesha makuru bakorera mu Burundi. Aratanga akaroriro ku muyobozi w'ikinyamakuru iwacu Burundi .org Antoine Kaburahe yarengukishijwe imbere ya parke yagirizwa uruhara muri coup d'etat yateshejwe kwigenekezo rya 13 cyo kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 ko kwibutsa ko iryo shirahamwe giyamirije iturirwa ry'amaradio na television mu kwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero twatumiye abamenyesha makuru bo mu Burundi hamwe n'umukuru watwara ari mu bategetsi batwara ishirahamwe rijejwe kugenduza itangazamakuru ngo batubwire intambamyi afise mu kigihe barangura umwuga wabo mu ruhagarara rwa politiki rumaze amezi atari make cyane cyane mu makaritie amwamwe y'Bujumbura. Uyu munsi rero turi kumwe na Gabriel Bihumugani akaba ari vice president w'ishirahamwe rijejwe kugenduza itangazamakuru mu Burundi ni vice president akaba kandi n'umuvugizi ubwo rwego. Turi kumwe kandi na Freddy Nzeyimana akaba ari umumenyesha makuru kuri radio television y'u Burundi. Turi kumwe kandi na Christian Bigirimana akaba ari umwanditsi umunyamakuru wo mu kinyamakuru journal iwacu. Mwiriwe bashinga ntawe mwese.
Mwiriwe
neza. Imbere ko dutangura rika nibutse abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika ko duhamagara ku nimero ikurikira ya WhatsApp kugira ngo badushikirize ivyiyumviro vyabo ku kiganiro cyo baturiko turagira. Iyo nimero ya WhatsApp ni 2024 41 91 3. Tutarinze kubatesha akanya rero reka dutangure kumushyira ntahe Freddy Nzeyimana gikorwa murangura muri iki gihe ni gikorwa gihambaye cyane rwose aho mushobora kuja mu kurondera amakuru ugasanga aho muca ntihameze neza eka n'abantu babaha amakuru ntibahe amakuru yose kubera imvo zitandukanye. Murashaka kutubwira mu ncamake igikorwa cyanyu shifashe gute muri iki gihe Freddy?
Ibihe dukoreramo n'ibyo bandi bamenyesha makuru bakoreramo ngaha mu Burundi nta gikorwa cyangwa ntagi novuga ko ari cy'abakozi b'umwerekendirira bo bonyine ni nk'icy'abandi rero aha mu gihugu turimo biri mu gihugu abantu bose barabibona hari aho usanga umutekano wahungabanye mugabo aho ibintu bigoye ni uko hari aho usanga nk'ikinyamakuru uciye ahantu ugasanga abantu bamutuma agatoki batuye no muri ikinyamakuru kigi ugasanga rero nk'umutekano wawe ntibubahirijwe bikwiye nubaha nk'akarero ko twebwe biramaze gushika ugasanga kubera ko nkaje wahuvura ni kuri televiziyo y'igihugu ugasanga hagize abadashima icyo dukora babonye kamera bagatangwa kukubaza ati ijya kamera ni ya hehe aho rero bamaze kugutuma agatoki upfa kuvuga uti ni kinyamakuru kibi nta ukundwa na bose abatagukunda urumva ko ntumenya ko uhava amarembe hari n'ahandi rero tugenda tukabona ko dukora akazi kacu atangorane mugabo nuvuga ko muri rusange gushika uno munsi kubamenyesha amakuru dukorana muri radio televiziyo y'igihugu nta muntu nuvuga aragira ingorane cyane ariko biramaze gushikaho nko mu bihe byari mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu wasanga hari nk'ahantu uhashyitse ubona ko neza umutekano wawe udakwiye rero ko muri make birashika ni nk'ibishikira abandi bamenyesha amakuru bose kuko nk'amakaritsiye ngaho ibujumbura mpereye aho usanga ari habe afise ibyo bemera ibi n'abandi bafite ibyiyumviro byabo bitandukanye n'ibyo by'abandi ntambi nk'uyu bwa mbere bisigura ko rero hari aho usanga bamwe bakuri kukarengana abandi bakakwagira
turetse izo ngorane Fredy muri radio televiziyo murafise uburenganzira bwo gutohoza inkuru uko muvyumvise nta mategeko muronka y'ukuntu mwotunganya inkuru
ndabavuga ko amategeko nk'ayatobora ku kinyamakuru na cyane cyane cya leta kuko ikinyamakuru cya leta kirafise ni ku isi yose ibinyamakuru bya leta birafise umurongo bigendera ko icyo no kwita ari editoriale urumva hariho amakuru uyashikanye ugashika mu ruganda rwo kumenyesha amakuru urimwo ugashikiriza ibyo wabonye hari aho usanga ari nk'amakuru usanga bakubwira bati turazi ibihe turimwo aya makuru na cyane cyane nko kuri televiziyo usanga werekana isanamu hajya isanamu yafite icyo risigura cyane cyane kurusha nko ku iradiyo cyangwa mu kinyamakuru cyandika ibyo rero ni ibintu bituma usanga biri nuvuga ntibiri très sensible cyane rwose aho ubanza kwigengesera ukabona icyo werekana n'icyo ubanza kubwira uti aha mbanze nibaze naho rero navuga ko turagerageza sakazi koroshe cyane
ntikoroshe mushya na Christian Bigirimana namwe ndabaze ikibazo cerekeye ukuntu mutunganya amakuru ikinyamakuru cyanyu iwacu gitorokanya inkuru gute hari intamba mugira hari ingwana nkizo umushyaka nta Fredy atubwiye mwa mufisa
ego murakoze kumva icyo kibazo nibaza yuko nkuko Dr. Fredy ayigeze kubishikiriza nuko twebwe iyo ugiye kubikondera amakuru igihe usanga ishyize nk'ahantu hari umutekano muke hakaba abantu bakinura akanyakane ku buryo dukorera ibinyamakuru byitwa ko yigenga nako twese twategereza kwigenga ariko nibaza mugamutse twese twigenga ugasanga abantu baturaba rimwe ntibaduhe inkuru uko byategerezwa bamwe bamwe ugasanga bashaka kudushanira kuko twebwe turafise wipizi turafise turarika mu gifaransa neza mu kirundi abona tugashora n'amasanamu ku wepizi tujya kwa televiziyo urumva rero kenshi iyo tugiye turi mu mugwi icyo nakwita ekipe usanga turi ari umuntu yandika ari umuntu afata amasanamu n'umuntu ajya gushyira amakuru kuri site kujya kw'amaradiyo ku munsi ku munsi ugasanga rero iyo tugiye turi mu mugwi wabaye ikirongo umutekano muke basanga nk'abapolisi cyane cyane ntibatwemerewe gushyira aho hantu byarabaye mu minsi yahera mu cyagihe hajyaho amamanifestasiyo amakarita amwe aza musaga wasanga bishushe rwose ku buryo abapolisi batakwemera ko binjira hama novuga rero mu magambo make yuko iminsi yose urabona kuva ijya kugeza iba imyerekano isanga urabona yuko hariyo ikintu cy'ikibuga cyabaye urabona yuko abantu batakizeze nk'uko twahora twizeza mu Burundi ko yari afite igihugu cyacu ari igihugu cyari kizwi rwose mu bihugu hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubwabo kuva bijya bintu bitangura buhoro buhoro twagiye tubona abantu bageze intwaro bakaduha amakuru nk'uko byategerezwa ari abantu bageze umutekano bakinuba ubwabo muri rusange nk'uko gusiga nawe twebwe bigeze kubishikiriza turabandanya bahunze ko ndo z'umutekano iyo turabandanya dukora ikindi nokongera ko nuko kiretse ahibujumbura twe twari dusanzwe dufite n'abakoresha ngaho nkita bari hagati mu gihugu bandi b'amakuru byaranashika tukagenda tukarenga ibihuru buguru mugabo ubu rero kubera izo nzo z'umutekano hariho izo nakwita
iyifatayeyegomemushaizindi icyo kibazo cy'umutekano turakigaruka ko Christian turakigaruka ko ariko nashaka mbaze n'umushyira nta Gabriel bihumugani nawe nyine atubwire ibintu bamaze kubona byo bameze nk'ingorane turazi ko muri kahise ishyirahamwe murongoye ryamara iriko rira ikaguhanura ryamara iriko rira riritwarira amaradiyo mwamwe canke ibinyamakuru bimwe bimwe muri iki gihe byifashe gute turazi ko amaradiyo menshi yugaye muri iki gihe intambamyi mubona cyane cyane ni nkize
murakoze ku mijambo ego mu bisanzwe uri kuraraba twofata yuko ingorane zifika ni zifikira uwo ari wese umurundi uwo wese zifikira umubyi mukaba mu menshi makuru kukwera ariko aravuga ibi akavugira ku bitanga amajwi abantu bose baca bumviriza icyo avuze gica gisamirana n'ingoga ariko si ukuvuga yuko uko aba bivuze iyo bayivuze nk'uko atari umurundi cyangwa iyo babivuze nk'uko uwundi muntu atobivuga gusa abivuga nk'uko n'abandi barundi bashobora kuba babivuga bari ahandi hantu umugabo ugasanga mu kubivuga ntibarabye neza icyo ariko baravuga novuga nti abantu bamwe bamwe urabye ibyagiye biraba cyangwa urabye ibyabashikiye abantu benshi usanga twarahahamutse rero mu kuvuga ukaza usanga no mu kuvuga ntituvuge ibintu uko bitumbereye urwego rero rwa sense ruza ruramama kuko ibimenyeshamakuru byose birafise ibyo icyo byiyemeje birafise amasezerano byasinyaniye na sense iyo rero birenze ayo masezerano sense kiba ivuga iti mwebwe aha mwihenze ibyo ari byo byose ibyo mwemeye gukora siko muriko murabikora reka nse ntanga nk'akarorero aho ku ijwi rya amerika mwebwe nyine hari ku itariki zine hariho interivyu mwahaye Innocent Muhoozi asanzwe arongoye radiyo televiziyo Renaissance wumvirije ibyo Innocent Muhoozi yavuze kamuntu arongoye ikimenyeshamakuru ngaha mu Burundi na cyane cyane cugawe ni hahandi nawe we kumbure uri nk'umutegetsi kugira ngo uwo muntu azoze kugusaba ati yugurure byoca kure
icyo kiganiro cyahise mu rurimi uruhe
mu rurimi rw'igifaransa tariki zine ukwezi uku kwezi cyaciye kuri Voix d'Amérique
ikibazo mushyira nta Gabriel ni uko babaje Muhoozi cyanke n'ivyo yavuze
ariko aravuga ku ingene hano bimeze ngira ngo namwebwe murabizi yuko sense yaragize yacigira icyo bivuze ku itariki zitandatu ngira murabizi hariho ugwete ikete sense yaciye yandikira Voix d'Amérique ishami ry'i Bujumbura
icyo kibazo turakigaruka ko mushya nahe Gabriel nagomba tubanze twumvirize n'abanywanyi b'i radio ijwi ry'Amerika barafise ibibazo hari naho kihava kigaruka muri aka kanya turi kumwe n'umushya nahe yitwa Mbonimpa mwiriwe neza murakomeye murafise ikibazo murafise icyumviro mu kanya gatoya
yego murakoze cyane hama ikibazo nakomenda kibazo bataserukira sene komenda mubaze yuko arazye nk'ibintu bikorerwa abamenyeshamakuru mu Burundi yuko ibimenyeshamakuru bene amenyeshamakuru bafatwa kumwe kuko biravye hariho amenyeshamakuru bamwe bagenda bagirirwa nabi bafashe bagapfungwa hariho n'abatorotirwa noneho muri sense babiravye nibarona yuko hariho bankunzi n'abandi ataco biba bitwaye ku biro biko birakogwa hama ikindi naco nk'ibyaje aro
duga ku ijambo mu nyarutse duga ku ijambo
radiyo yuko kubera ko tuzifata kumwe kubera nk'iradiyo imwe rema efe yo baremeye kuba yugurura kuko izindi radiyo zose basabye uburenganzira ngo zikore
yego imbere kuko umushyira nahe Gabriel bihumugani ishobora ikibazo cyawe nagomba ndabasomere bumwe mu butumwa bariko baratwandikira bariko baradushikiriza hari Nick Celestin Hatuyimana agize ati ingorane ni nyinshi aba ku mpande zose kuko
rimwe na rimwe bitegwa nuko usanga abatangaza amakuru bamwe yamwe bakora usa umengo babegamiye abanyapolitike ekabagakora nk'abanyapolitike. Hanyuma Justine Uyimana nawe ati abamenyesha makuru twobasaba kwihangana kuko ntamvura idahita ileta iba turubika kuko bashira abona ivyo leta idashaka ko bimenyekana. Mushiga ntahe Gabriel amasha kwishura ikibazo cy'umushiga nahe mbona impavuga ko hariho amaradiyo mwamwe bemere kugurura mu gihe hariho ayandi atarugurwa kandi cyo gihe ayo maradiyo yahagarikiwe nk'umunsi umwe.
Ego murakoze ndeka ndamwishiraho ni nibaza yuko ico kibazo gitahuritse kandi ikigoye no kugira no kwishura kiretse gusa nk'abantu batwumviriza atoba bazi ingene iradiyo cyangwa ikindi kimenyeshamakuru gikora mu gihugu. Kurya haba ishyirahamwe kanaka yemererwa gukora ufata rero nk'amashyirahamwe usanga ari y'uburinyi yo kugira hanze tufate nko muri mu bushikiranganyi ndetse nk'aro yo hagati mu gihugu baravuga bati ishyirahamwe riremerewe gukora ikiniki uko ishyirahamwe kanaka yemererwa gukora icyo ariko ragisunze intumbero ryatanze igihe ryasaba kwemererwa n'ikimenyeshamakuru. Nuko ibimenyeshamakuru bihari bikora birafise ico byerekanye muri CNC igihe byasaba ko bikora icyo kimenyeshamakuru rero kiko kirabana gikora uno munsi gikora gikurikije amasezerano cyasinyaniye na CNC. Icyo kimenyeshamakuru nacyo kitariko kirakora kugeza ubu nta kiriho na kimwe kugawe na CNC. Ibyugawe n'ubutungane rero burigenga ibyo mu butungane simuje kubivuga ko bose ndabijejwe mugabe biraba CNC nibyo mvuga nini kuko nibyo njejwe. Ni ukuvuga rero yuko iradiyo amaradiyo ashobora kuba yaruguruwe nuko yemeye gusubira gukurikiza ibyo yari yiyemeje ubwa mbere ayatarugurura nayo kumbure yugawe kubera ubutungane ibarinde rero ubutungane buhetse n'ubutungane bwaheza CNC ayo maradiyo cyafitaniye amasezerano yasinyanye na CNC CNC ntamba nizo bifisemo. Bijanye naho ngo ingene abamenyeshamakuru bamwe bafatwa bamwe bagafatwa bakagirirwa nabi abandi nabo kumbure bakabafata nk'abana bo mu nzu kumbure ko nobivuga ko yashatse kuvuga nagira nsubiremo kuvuga kumbure abatumviza bose babitahuye mu bisanzwe iyaba hatagiye haraba udukosa tumwe kandi turaza dukosorwa ubwo nyene kumbure ibyabaye ntibiba byarabaye. Nimba rero umumenyeshamakuru kanaka mu kazi kiba ariko arakora akihenda agakora nabi ku buryo ushobora gusanga ubutungane buciye bumurondera ntatotejwe kuko ari umumenyeshamakuru ntarondewe kuko ari umumenyeshamakuru arondewe kubera ikosa yakoze nareke gusafatanya n'ubumenyeshamakuru ngo yarondewe kubera ari umumenyeshamakuru ahubwo avuga ati yarondewe kubera ikintu kanaka cyabaye.
Musozere mushika na Gabriele munyishu muze murampenyesha ngufingu fimu za mukoze
mvuze
muze murampa inyishungu fingu fimu za mukoze yakanya kari hutacane gose hariho abantu benshi barindiye kubaza ibibazo no kuhivyimviro musozere muze mukoze
sinzi ko nabishye kuvuze nako ndavuga rero nti kubandi bamenyesha n'amakuru bavuga ko babashwe neza nibaza ko atari byo kuko umwe wese akora akazi kibajejwe kandi mu gihe nka sense tabuzitiwe wakoze nabi no kuvuga uri kurakora neza
ubya
nawe bahaye Romarike bakamubwira ati wewe ibyo ntiwakoze neza sensirinda ivuga kuko ibibona ko bihava birenga urugero ubundi ku matelefone sensirinda irakunda kubabwira ati
mushihangane mushihangane Jerome ariko nagomba abashinga ntawe babiri bandi turi kumwe bagira ico bavuze Fredy Nzeyimana kuri ico kibazo cyo kuvangura kudafata ico kimwe amenshi makuru mu kibona gute aho muri radio televizyo kiriho Christian Bigirimana ico kibazo murakibona mu kinyamakuru iwacu akanya gato amasegonda 30 mushihangane ntawe Fredy Nzeyimana
nagomba kwabwira ko uko ndabizi umumenyesha makuru iyo yakugikosa nibaza kumenyekana mu Uganda arimo iyo rero uburongo y'Uganda yemeje ko amakosa umumenyesha makuru yakoze cyakubira radio cyane mu filime samakuru kiwe ani ni gero ngaho uko narinda ikosa riba ryakoze n'urongoye uruganda atari urongoye uruganda naho ni urongoye icyo kinyamakuru abamenyesha makuru sinzi ko muri kumuvuga abarongoye ibinyamakuru mukabafata nk'abamenyesha makuru cyangwa abarongoye inganda nizo n'abamenyesha makuru nabo nyine ngo nagomba ndababwire yuko rero ibyonzi mwigishijwe n'uko imbere y'uko ikintu gica ku iradiyo hari n'abarongoye umusanzwe mu kindi kinyamakuru mbaga muri radiyo televiziyo mugabo imbere y'uko amakosa yose asohoka gato kuri icyo kinyamakuru abo n'uko urongoye uruganda cyangwa ikigira cy'iwe baba babyimiye
ego meyo
rero kubanje si umwe nyene ibyo birirwa biraba kuko haba hariho ababizi umenyesha makuru dewe ngiye muri reportage nkavayo nkaza uwo ngo uruganda kabona ko ibyo nakoze ari byiza ama hakabwa ingorane ziza kuza mu nyuma jewe nta ngorane mbazwa hataba uwo ngo uruganda uwo ngo uruganda tabajijwe nuko nariko neza mbiye atabazwa urongo icyo kinyamakuru
ivyo nivyo reka tubaze mu shyana Christian mu kanya gatoya amasoko na 30 Christian kuri ico kibazo nyene Christian
ndabumva
ico kibazo nyene akanya gato mutwishure amasoko na 30 murabona ivangura rya abamenyesha makuru ntibafatwa ico kimwe hariho abaturikwa hariho abafatwa neza hariho inyamakuru byemererwa kugurura mu gihe ibindi bituguruwe mu kanya gato cyane gose amasoko na 30
ico kibazo kirahari kuko uraje ujamu hano umuntu yarageze kwa cyose 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 kuri internet ndetse yariho aragere mase n'iruka kugirirwa kaba tuzi kubera iki radio mase n'imagine se dakora n'ubwo bijya byasubiye kugira ikirira abayikuriye nabo baramenye kandi ubutungane burashakora kuko ubutungane bwabanje ngo bitugire ko bitukora kora mase buziriye mase n'ikibazo Mwenye sachengi wa zakangu jisangwe ni kuweri kwa tarugu wa jeneshani, kuweri kwa tarugu wa sangadro, kuweri kwa tarugu wa erpe ya, kuweri kwa tarugu wa sangadro. Kuli mwazo zizi, niwazo vya maho.
Niwazo vya maho.
Kweze mwri watu, ino mwusi, tukurakora. Mugaba kubuga yuko, kuje zekuruza, goku londera makuru yuko, tuwacha dupatwa, chokine, waepe ndawa jenso, waepe ndesu ndaziva, zwa, kukona kujia, nivuze, ikiri radio y'igihugu kandi icyo mu gifaransa cyari imwe editoriale y'ibi hose ari ibintu batavuga bitigira yuko twebwe dushyitse kurondera izo nkuru kuvuga rw'amakuru kumbure abantu ntibasohoka baduha inkuru yose batwakire nk'uko bukwakira epende kandi ibyo n'ibintu byumvikana
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Jerome mwiriwe neza Jerome murakomeye murafite ikibazo icyumviro mwihute
ndo praxis kibazo gitoya kandi bakwazo umuntu arangoye fence kagama tumubaze yuko ya mukanyaje kuvuga yuko ibintu bino samuhoje yavuze kuri radio yani ngo hamwe ngo agiye nko kwiba nko kubaza kusura kugura ko zogorana gatoya kagama mutubarize yuko umuntu uko biri baravuga ngo demokarasi nawe kagama mutubarize uwo mu arangoye fence ana umuntu ari savuga atakizira ko yavuze yagize cyose kiza ku radio imwe yo hanze igihugu n'ikado cya mbere hanyuma nagenda mu batse ariho ndi kavuga ngo ubutungane ngo sari ko burakora hanyuma tumaze ngo ubutungane bwo mu rundi turabuze ko guca amazi kandi n'ubutungane kuko ntakoresha kuvuga ngo turi ko burakora iradio zatuririwe umunsi umwe imwe ikaba yamaze gutanga kuvuga iyindi izindi bakazanya ko zivuga baratavuga ngo ubutungane bashaka burakora mbega ubutungane bukora ku iradiyo n'ubu udakora ku iradiyo zose cyangwa udakora ku bantu bose byitwa ngo iki
urakoze sozera
hanyuma nagasozerera mbabwira uwo ku iradiyo y'igihugu akora ku iradiyo y'igihugu kuko ijya radiyo y'igihugu twibaza ko ari y'abarundi bose atari radiyo y'umuganda cyangwa y'umugushana akaba abantu kuko turiko turaba ibintu bishyirwa ku iradiyo biradutera n'isoni hariho n'abamwe bamwe twahize no kuyiraba ngo
nakatana kamari mari y'abarundi y'ifumu igenda kizindi rika tu turabe nyine bo kwishura kibazo cawe ca mbere ica kabiri ni kibazo c'ubutungane nta muntu ubutungane twatumiye ngaha ariko umushya ntahe Gabriela bi humugana nasha kwishura ikibazo cawe kimwe ica gatatu kikishurwa no mushya ntahe Freddy ikibazo ubajije ni kibazo ubajije umushya ntahe Gabriela bi humugani cerekeye ivyo muhozi yatangaje mbega umuntu arasha kuzira amajambo atangaje mu itangazamakuru mushyanahe Gabriel ihumugane
nagira ngo nkuko abibajije gucyo nibaza abibajije nk'umuntu akuze kandi atubwenge muri demokrasi kumbure nimba ataba demokrasi cyaricyo uko bamwe bamwe bwira ngo babikoresha uko batabyumva kandi demokrasi itanguye ngaha mu Burundi demokrasi na hii wanyu muri Amerika irakora irakora ni Buraya irakora no mu bindi bihugu muri demokrasi urarekuriwe kuvuga muri demokrasi urarekuriwe gukora muri demokrasi urarekuriwe kugira icyari cyo cyose urekuriwe n'itegeko mugabo iyi kinyuma y'itegeko urabazwa cyo kimwe n'undi kuko nta muntu n'umwe atashobora kubazwa kukibazo aba yakoze no kuvuga rero so kuva yuko uvugiye ku radio hanze abakoze ikosa oya uvugiye ku radio hanze cyangwa uvugiye ku radio y'igihugu mugabo uvuge ibyo urekuriwe kuvuga nibaza kuvuga ibitusu ugatukana ubuvuze uti la police est devenue la gang des criminels icyo gisigura ngo iki icyo nimba kumbure uwo abari kubabwirira gucyo none ubikwe wafatiye kuki wazanye kuvuga icyo ubutungane bwo uvuze cyangwa n'amatohoza yovuze none we kubera kukizanye imbere umva yuko wavuzana ibintu bigutera ibibazo wowe nyine
yego reka tu
rimwe na rimwe rero si ukuvuga yuko ntibira ngo nuko yavugiye ku radio hanze nimba ugomba kuvuga ku radio hanze ntibaza ariko ibyo uvugiye yume ngo wende birakuraba kuko uri mu Burundi ugengwa n'amategeko cyo kimwe n'abandi
yego reka tubaze mushyana Fredy Nzeyimana ishuri kibazo cabajijwe na Mbonimpa akivuga ko amaprogramme batayizeye ikinyamakuru cyanyu ibigenda gute nta makuru mutorokanya nta makuru mushikiriza aryohera abanywanyi bi radio television y'Urundi
icyo kibazo bazigeje ni bazayo ko n'uburenganzira bwiwe ko kuyashima canka akayagaya ico no muhanura gusa no koyoreka kudutuka kuko jewe ibyo nzi no munsi ntangingo mfata muri radio television mugabo icyo nzi nuko mu minsi iheze izo radio bariko baravuga bumviriza cyane kurusha iradio y'igihugu zigikora ndazi ko hariho amahiganwa menshi yaba mu biganiro abamenyesha amakuru bo ku iradio y'igihugu ni ukubwira nk'abarenga 4-5 baronka udushimwe twa mbere cyangwa twa kabiri kuko bashikirije ibiganiro bitosowe neza biteguwe neza cyane hanyuma ikindi ni uko kandi hari n'ayandi ma institut canke na centre yahuriye gutegura amahiganwa canke ikerekana ingene amaradiyo yumvirizwa jewe ndazi ko kandi iyo radiyo ariko aravuga gutyo igiye mu kibanza cya kure umenya aza mu cya kabiri canke cya gatatu ndazi ko rero iradiyo y'igihugu gushika uno munsi ariko aravuga kuko ntiyizi sinuyivuga nabi kuko ndazi yuko ikora neza mugabo kubwiwe abajije ico kibazo akashikiriza amakenga yiwe jewe nibaza ko ari uburenganzira bwiwe hari n'ahashaka ko twokora kumwe je ndazi ko ari umuntu twakorana yatuyobora yatubwiye ati ushaka kuvuga amakuru nk'aya RPA genda gukora mu RPA mugabo rewe nimba akeneye ya makuru RPA aho ridushikiriza uno munsi RPA ntayacumva nibaza ko ariko arico gituma ashikiriza icyumviro cyo n'agashavu aho naho twebwe kabumenyesha makuru muri radio televiziyo z'igihugu nta ruhara tubifisemo nibaza ko abizi bisigura ko rero afise agashavu cyane umuhanura kwigumya canke naho arindire radio nizasubira gukora azasubira zumvirize mugabo uno munsi radio y'igihugu nkuko ariko ndabibabwira nazi yuko naho yobaza niyo mutingana uri mu sense arabizi n'amari amahiganwa sense yatunganya arayatunganijwe n'ayandi mashyirahamwe nkuko nariko ndabivuga mbere yari mpuza makungu bisigura ko ngira ngo atawe yari yegamiye iyo radio ariko aravuga gutyo yari mu maradio abiri ya mbere bisigura rero yuko uno munsi nimba avuga ati kare nara turuna buto nk'izi radio zine zitanu hanyuma nkaronka amakuru yo hirya no hino uno munsi akaba atakiyaronka uko yayaronka nico gituma ariko ndababwira nti je kuko ibanje ni uburenganzira bwo sinomubwira ngo ntavugishikirize icyumvire ciwe
ni uburenganzira
cyangwa z'igihugu ndemera ko nubu ishikiriza makuru atosoye kandi mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu
n'uburenganzira bwiwe nk'uko mubivuze ariko na Christian ashaka mugira ico muvuze kuri iki kibazo Christian hariho mu Burundi cyane cyane urumva abantu bavuga ati twe dukunda EPA abandi dukunda Rema mbega umuga gutangaza makuru ikintu abantu amenyesha makuru shimikira ko nikihe amakuru atayegamiye kugira ngo hariho uburyo bwo gukundwa na bose mukanya gatoyi cyane amasegonda 30
yeni bage uko kiranze icyo kibazo uko kibazizwe n'urya muntu warayeze gushikiriza n'ije na gashavu ifunzwe cyane bivana n'izari nzitanye tuvuga za rinyo editorial niyo mu Buraya no za Amerika aho muherereye murazi yuko ari inyesha makuru biba biritore tibisen ibindi biritore demokrate ibindi de Figaro la Liberation mu Faransa se nziza kubitegura abo turi kumwe mu kiganiro ngira barabizi wanashaka jeno mvuga ko nibyo byashatse kuba mu Burundi aho Rema FM twese turabizi ko ni radiyo bisukubu ikinyitse umugambi uri ku butegetsi EPA nayo igihe kimwe yarashatse kuba ziradiyo yoba ishyigikiye MSD cyangwa opozisiyo ibyo bitagaceka